Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Abarundi bifuza kwinjira mu gihugu cya Uganda berekeza muri Kenya n'ahandi bakomeje gukumirwa.
Abaganda barase kutugongera baranka kuturengana, bacha badusubiza inyuma. Ntituzi ngo twahogwe iki, batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu nkuru nziza ngo yishikane ngo babivugane.
N'umwe mu Barundi bakumirwa kwinjira mu gihugu cya Uganda bakoresheje umupaka wa Mutukura. Iyo nkuru n'izindi ziri mu myiteguro y'amatora mu Burundi ni mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Editu yahere ku Burundi. Akanama kaoni kajejwe gutohoza ivyaha vyabaye mu Burundi kavuga ko leta ya Perezida Nkurunziza Pierre iriko irakoresha ikandamiza. Batatu bagiza ku kanama bavuga ko iki atari kimenyetso ciza ku matora yimirije muri 2020. Mucegeranyo cashikirijwe umurwi wa onijejwe ivyagataya ka muntu i Geneve jo ku munsi wa kabiri. Ako kanama kagaragaje umubabaro ku ngingo Burundi bwafashe yo kugara ibiro vya onibijejwe agataya ka muntu mu Burundi inyuma y'imyaka 2023 bikorera muri ico gihugu. Ako kanama kavuga ko amatora yo muri 2020 ashobora gutunganywa hisunzwe uruhagarara rwa politike rwabaye muri 2015, aho Perezida Nkurunziza yitoza mu kiringo kigira gatatu cateye amahane. Bavuga ko bafise ivyegeranyo vy'abayoboke b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baterwa ubwoba abafatwa hamwe n'abicwa. Ambasaderi y'amahoro Burundi muri ONU i Geneve Renovate Tabu yaranebaguye abagize ako kanama, avuga ko ari abacangero bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Yaranse kwemera iyo raporo, avuga ko yuzuye ibinyoma, ibitutsi kandi ishingiye kuri politike. Leta ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump iriko iranka kwemera gukurikiza kamo iterwa nabo mu gihugu canke mu makungu gasaba kw'indege nshasha yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 ikoregwa muri Amerika ibuzwa kuguruka. Trump ari mu biganiro n'abategetsi ba kompanyi Boeing nk'uko byashikirijwe n'abategetsi mu biro vyiwe White House. Umuyobozi mukuru wa kompanyi Boeing Dennis Muhlenberg yaremereye Perezida Trump ejo kuwa kabiri ko indege y'iyo kompanyi yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 ata kibazo na kimwe ifise co yibuza kuguruka. Ibiba inyuma y'impanuka indege ya Ethiopian Airlines 737 MAX 8 yabaye ku munsi w'Imana haheze umwanya muto ihagurutse ku kibuga c'indege c'Addis Abeba hapfa abantu 157 inyuma y'amezi 5 yindi ndege y'ubwo bwoko nyene iguye mu ibahari ihagurutse i Jakarta muri Indonesia. Ingenzi 189 zose zarimwo zarafuye. Boeing yashikirije ejo kuwa kabiri ko ata mugambi wo guhagarika iyo ndege yo mu bwoko bwa MAX 8 kuguruka. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze za Amerika muri Venezuela Elliot Abrams avuga ko leta ya Trump igiye gushikiriza ibindi bihano ruhasha kuri Venezuela muri iyi ndwi. Na siguro yatanze igihe yashikiriza ivyo ejo ku munsi wa kabiri muri ambabarira, ariko yavuze ko bizoba vyerekeye amabanki hamwe no guhagarika amaviza. Amerika iramaze gufatira ibihano abategetsi bajejwe umutekano, ishirahamwe rya leta ry'ibitoro hamwe na banki Venezuela isangiye n'Uburusiya. Abrams ashikirije ivyo inyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo atangarije ko Amerika yugaye ambasadi yayo i Caracas kandi itahukanye n'abakozi bose bari bagisigayeyo. Pompeo yavuze ko iyo ngingo ari ingaruka y'icuka kibi kiri muri Venezuela, ariko mumenye ko Perezida Maduro wa Venezuela yagiriza Amerika kwiriko irarondera kumukura ku butegetsi. Kardinali w'umunya Australia George Pell n'umutegetsi akomeye cyane i Vaticano yaraciriwe igifungo cy'imyaka 6 ku byaha bifatiye ku busambanyi. Uwo yahoze ari umukuru w'umuvyubutunzi i Vaticano kandi yari umuhanuzi wa Papa Francisco, ahowe guhohotera abahungu babiri babaririmvyi muri korale muri katedrali y'i Melbourne muri icyo gihugu cya Australia haraheze imyaka irenga 20. Ivyo byaha yagirizwa ko yabikoze haraheze haheze amezi make agenywe kuba Archbishop w'i Melbourne. Pele hamwe n'abamuburanira batekanya kunguruza ugo rubanza. Abategetsi ba Israeli barugaye ikibanza i Yerusalemu cyeranda ku Bayahudi no ku Bayisilamu ni nyuma yaho bombe iterewe ku kirindiro c'igipolisi kiri muri ico kibanza. Igipolisi cyo kuwa kabiri cyaratanye mu mitwe n'abanyepalestina kuri ico kibanza. Abayahudi bavuga ko ari umusozi mweranda mu gihe abayisilamu bacita Haramu al-Sharife canke urusengero rweranda. Abasengera bose barakuwe muri ico kibanza. Igipolisi kivuga ko congera kugurura kubasenga n'ingenzi kuri uyu wa gatatu. Iyugarwa ry'ico kibanza ryaraneguwe n'abarongozi ba Isilamu mu bihugu byose bagwiriyemwo kw'isi. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu butumwa bwa Twitter yasabye ko impande zose zigumya zigatekana.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejeje amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bari mu ngendo mu turere mu rwego rwo kugenzura ibibazo biri mu rwego rw'ubuzima. Mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, iyi komisiyo yasanganijwe ikibazo cy'umwenda warenga miliyoni 300 ibitaro by'ako karere bifitiwe ukaba ubangamira imikorere yabyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima.
Iyi myenda twatoranyije ni imyenda imaze igihe, dusanga imaze hejuru y'imyaka 5-6, ariko usanga n'abaturage kuvurwa agatoroka igitara kigenda.
Uwo ni Bwana Emmanuel Nsigaye, umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi. Aharagaruka kuri uwo mwenda ibitaro bya Mibirizi na Gihundwe byombi byo muri ako karere biberewemo n'umwenda warenga miliyoni 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibitaro bifitiwe na leta binyuze muri gahunda y'ubwisungane bw'abaturage mu kwivuza izwi nka mituelle de santé, ukaba ari uwa mbere y'umwaka w'2015 ubwo iyi gahunda yari igicungwa n'ubuyobozi bw'uturere. Kuva yimuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize kizwi nka RSSB, ayo mafaranga yagombaga kwishyurwa binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko kugezana n'ubu akaba atarishyurwa. Ibyo rero bigakomeza kugira ingaruka kuri serivisi ibitaro bitanga, zirimo no kutabasha kwishyura neza imiti baha abarwayi, nk'uko bisobanurwa na Bwana Placide Nshizirungu uyobora ibitaro bya Gihundwe.
Farmasi tuyifitiye deni kandi rinini tugenda tugabanyaho, ariko birumvikana yuko hari icyo bidindiza ari mu kubishyura vuba nabo bakeneye kurangura, ari no mu kugira ngo tugende n'izindi serivisi dutanga kuko ntagabari imiti gusarega, tuba tugomba no guhemba abakozi, kuvugurura inyubako, kongera umubare w'abakozi. Aya mafaranga yose agiye ataha mu buryo bwiza, twakongera n'abakozi. Mu mwanya umuntu yakamaze ategereza kwa mukiya kuba ko n'abakozi biyongereye, hari byinshi cyane bidindiza ku buryo uko byagenda kose hari icyo bibangamira umusaruro dutanga.
Uretse ayo mafaranga aturuka ku birarane bya mituweli kandi hari n'undi mwenda warenga miliyoni 150 ibitaro bya Gihundwe na Mibirizi byombi bifitiwe n'abaturage bagiye bavurwa bakagenda batishyuye. Icyakora kuri aya yo, izi ntumwa za rubanda zikaba zasabye ubuyobozi bw'akarere gushyira imbaraga mu kuyishyuza kuko ari serivisi yahawe abaturage buyoboye. Senateri Ntawukuriryayo Jean Damascene ati:
"Mwe murabamwumvitiye ibitaro bya Mibirizi miliyoni ijana, ntabwo nibaza yuko muri izi miliyoni ijana ntabwo mwumva ko ari abantu bashaka kwishyura gusa, ntabwo mukora ngo nabishoboye cyane ko na mituweli bigaragara yuko nabo turacyafite ibibazo.
inama njyanama yarigeze yishara ati twete mu byo tubona bigaragara reka tujye ku ngengo y'imari nibura mu ijana tugiye kuba tubaha 20 tubishye n'imari nka 20 itandatu njye ni direkiteri y'ibiro ndabitonda yishara mu nama nyuma njyanama nkora ni umubazo mwishyure serivisi yanjye n'abandi.
Bwana Nsigaye Emmanuel ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako karere akavuga ko hari gahunda ihari yo gukurikirana ayo y'abatoroka ibitaro.
Twasabye abayobozi b'ibitaro ko bagomba kujya batwohereza imyirondoro yabo tugakorana n'abayobozi b'imirenge kugira ngo babanze banagere no mu rugo rwa wa muturage tumenye ngo se koko uyu muntu ntabwo yishoboye. Nidusanga koko atishoboye icyo gihe azajya mu rwego rwo gufashwa mu buryo bwawe, ariko nibigaragara ko ari umwambuzi kuko ari abatabye ubwambuzi afite ibyaherwaho mu kwishyura icyo gihe twe tuzafatanya n'ubuyobozi twabasabye kujya batugezaho urwo rutonde rw'iyo myenda tugafatanya n'ubuyobozi bw'imirenge tukabafasha kwishyuza ibigaragara ko ari ukutishoboye tukabyishyura mu bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bose.
Uretse iki kibazo cy'umwenda munini utishyurwa mu bitaro bya leta n'amavuriro aha muri Rusizi, izi ntumwa za rubanda zanagaragarijwe icy'abakozi bakiri bake mu rwego rw'ubuzima, cyo kimwe n'ikibikorwa remezo by'uru rwego bidahagije bituma hari abaturage bakora ingendo ndende kandi zivunanye bajya gushaka serivisi za muganga. Madame Nyagahura Marguerite, Vice Perezida w'iyo komisiyo, akaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kubikorera ubuvugizi muri guverinoma.
Tuzakora ubuvugizi. Ibibazo byinshi batubwiye ntabwo rwego dushyira mu bikorwa, ariko dukora ubuvugizi kuko bishinzwe muri guverinoma, tugaragaza imitero y'ibibazo, tugirana ibiganiro n'inteko bagenzi bacu bose tukabiganiraho, tukabitindaho, tugasesengura, noneho tugatanga n'inzira tubona ibyo bibazo byakemuka.
Ikibazo cy'ibitaro bitishyurwa uko bikwiye si gishya mu Rwanda, kuko hari n'ahagiye hagaragara bamwe mu baturage bafatirirwa mu bitaro bakabuzwa gutaha nyuma yo kuvurwa bakabura ubwishyu, cyane cyane abatagira ubwishingizi bw'ubuzima na bumwe. Ni mu gihe umwenda wabivurije kuri mituelle de santé n'ibishyurirwa uruhare rwakabaye rutangwa na leta ku gihe nawo ukomeza kuba imbogamizi ku mikorere y'ibitaro bya leta, bisabwa kuzamura umubare w'amafaranga byinjiza mu rwego rwo kugabanya iyo bikenera turuka mu ngengo y'imari ya leta. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora yahamagariye abayobozi b'amashyaka gukoresha imvugo zibereye mu bihe by'amatora biri imbere. Yabivugiye mu nama yamuhuje n'abayobozi b'amashyaka, abamashyirahamwe yigenga n'abo mu madini. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri Bujumbura mu Burundi.
Umukuru w'umuguseni ari mu batanze ivyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize umurwi kuva bashinzwe amabanga. Pedro Caraveri Kazise yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'ugo ruganda.
Izi nyigisho intumbero y'abazo nuko zihumura abenegihugu, zibaha ubumenyi bukwiye, zibibutsa ivyerekeye intwaro rusangi koko, kugira abazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusangi. Igihe abantu batazi intwaro rusangi icarico byo bagora gutora, nico gituma tubanza kubibutsa. Twavuze yuko mu ntwaro rusangi abantu bamenya ko bangana, abantu bamenya ko bafise iteka rimwe, abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe, bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bw'undi butangurira, kandi bose muvyigihugu bibaraba bagenda baraje inama.
Ivyo vyigwa kubije no gutsimbataza intwaro rusangi bije gutangwa, abitavye uruganda bagize ico baterereye bongera barabaza. Abdul Kasim Arongo y'umugambwe IPDS igamibanga yabajije igituma harabajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe.
Muri kino gihe tuba twimirije amatora birashye ugasanga barongoye imigambwe kubwe gw'igihugu mu ntara ku makomine hariho itegeko tutariko turumva kumwe itegeko rijanye ninge na manama atunganywa kime nibijanye n'imyerekano ugasanga twebwe abanyamigambo tuvyumva uko cyane tuzi uko tumenyesha ibikorwa tugira turangura ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushi ugacusanga turiko turakwegana kandi atariko byategezwa kugenda huko gwiki kugira ngo iryo tegeko tuyumve kumwe kugira ngo ntihabe ugukwegana maze yantwaro rusangire turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cyacu tsimbatare by'ukuri
uburungoye umurwi ujejwe amatora ku gwe gw'igihugu asanga atari umugwi arongoye ukiranura ayo matati
ngira ngo muri seniye sitwe tuza kubiha menyesha cyane uko byogenda ucaye byogenda uko mugabe gikuru ngaruka hahandi nicaki yago kugira ngo abantu bashike kunge n'ibintu bitegezwa kumera itegeko ririho nibaza ko bitohwanga yuko abantu bicaranye n'ivyokwanga yuko bavyumva kumwe hanyuma bakabikurikiza
bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi muri urwo Uganda bashikirije n'amakenga kubijanye n'itegeko rigenga amatora bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama bakabaza nimba mu gwiseni uzisunga itegeko ritemewe na bose Nestor Girikushaka wo mu mugambwe Senele urongowe n'umushingamateka Gato Rwasa ari mu babajije ico kibazo
ari mwabanje kutubwira muti intwari bereye igengwa n'ikiyago cama nubwo muri ico kiyago camaho muri iyo tegurwa ibwirizwa rizogenga amatora ico kiyago camaho carabaye neza ubwo imigambwe yose yaragize iki kivuga ko ubwo abarundi n'abarundi kazi bose baragize ico bashikiriza kuri iyo ntegoro kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi zobatunganiriza kugira amatora agende neza
mu mugwiseri bavuga ko ico kibazo atanyisha itomo ibugitangira komiseri Serge Ndayiregije umuro mugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura ico kibazo muri ano majambo
Serge nabakozi banyu mwibanyamigambwe mu gihe hoba atuvikanye ibirimwo twebwe ivyo ntiradushikira niyumvira yo kuba twavuze tikiyago vugana ikiyago n'ikindi muraba muje hamwe imigambwe muhani vyiyumvira ico muzokuramo ico muzoshiramo mukacumvikana kwe n'amashinga mateka n'inkengo z'amateka ikagikwita ku rutoke nukuri twebwe ico tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikirije mu gihe naho mutavyumvikanye ko seni nukuri ntashishoboye kuca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateko seni ifise ivyitegura biyereke
Petero Karaveri kazi yise arongoye umugwi seni arahumuriza abibaza ko umugwi arongoye atacuri kurakora kandi igihe c'amatora cegereje asigura ko ikiringo c'amezi 18 gisigaye gikwiye kugira bitegure akavuga ko barindiriye kwitegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangamisi c'ibikorwa byerekeye amatora ya 2020 ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abarundi bajya mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo banyuze ku mupaka wa Mutukura uri hagati ya Uganda na Tanzania bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Uganda. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko bagira igihombo kinini bagasaba leta guhagurukira icyo kibazo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza uri Nairobi.
imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Icyatangaje nuko nababa bafite imitayi bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana.
Bora aba bakaja hamwe hagati y'ico gihugu cy'u Buganda n'iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Kwa bantu turahahombera gose mu biteye ubwoba.
Iyi misoro ibiri turuka mu makomine ya Buganda na Mutaho mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Iyi mu Barundi batari bake kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka basubijwe inyuma bageze ku mpaka wa Mutukura bariko barengana baje mu bihugu vya Kenya na Sudani y'Epfo. Biganije ujya kibyababaye ko
jewe nahakurukiye Bujumbura kwa Sion ku tariki 19 zo kwa mbere turaza duca hariya muri Tanzania tugeze ku mupaka wa Tanzania no Buganda aho bita ku Mutukura. Abaganda barase kutugongera baranka kuturengana baca badusubiza inyuma ntituzi ngo twahobwe iki nta kosa twari dufise eka na vyangomba byinzira tuse twari tubifise. Muka twikintu batubwiye batubwiye ngo nitugende tubwire president wacu nkuru nziza ngo yishikane ngo babivugane twe nk'ivyo bintu muri make ntituzi ico bo babapfa.
Imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane. Ishari kibabaje cyane nuko umuntu ari gushobora kwibaza ati none nibiki kumbure bo babanka gwagwaruka bavanga rugenda kubago ba kwiga inkuze nyibyigisirikare cyangwa ibiki icatangaje nuko nababa bafite imitayi bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana. Ico gihe haro twari kumwe yagiye muri immigration y'u Buganda arabaza cyabitumye bamubwiye ati ntacho bashimye kuvugana nawe ati nasubira inyuma bwire nkuru nziza avuge icyabitumye nuwagira alternative yo kubaza ikibazo yarisika kuba yo gikimoko.
Abahungu bahejeje amashuri yisumbuye bagahitamo gusohokira muri Kenya nyuma yo kubura akazi wabo bavuga ko bamaramajwe no gusubizwa inyuma ata mpamvu bahawe.
Twarababaye cyane twabuze ngo tuyifata kuko iyo uvuye muhiru uva muhiru uziga waseze imiryango wagize iki twaramaramana no gusubira mu miryango hari usanga agatike yagahawe n'umubyeyi wiwe urabona ubu mu Burundi turamaramashuri tugashomera akavuga ati mwana anje akiragenda uhigira handi ni kuvuga ari yagurije nkagaka urumva akabagahombye akubonye ugarutse nawe narira nkuko urize urumva ni ibintu bibabaje cyane twaramaramaye nacyo cyane gose turabura uko tugira.
Asico gihe wamenga kabisa mu gihugu twaciwe gose twaciwe uriyumvira n'ukuntu usubira inyuma ukiyumvira ukuntu zoshika muhira ubivuga biyumvira n'ukuntu udutungwa twaba waragurishije iki wamenga tubicibwa gose mu gihugu mwana kamenga mbere nta nabantu tukirimwo
twese imaramare bemeza kandi ko n'utwabo twahahombeye imbere yuko basubira kugerageza bakinjirira ku mpaka bagatuna babanje guca ku butaka bw'u Rwanda.
Narahomze kabisa bimwe biteye ubwoba kuri umvire navuye ku gatumba nagurishije ibintu ngenda Bujumbura kurondera byangombwa iyo nitike yose nturira ndagenda gutabuza nitike kwa Sioni nyene tuhagirige turafata imodokari aho twari ni Bujumbura twara ahantu twaza turarya amafaranga ku Mutukura badusubije inyuma hose batura dusubije inyuma umva twarya amafaranga twaraba twararondeye bana turahombe bimwe vya hatari.
Ubuserukire Burundi muri Kenya ambassador Remy baramama sigura ku kibazo c'abarundi bankirwa kwinjirira ku mpaka wa Mutukura kizwi yemeza mugabo ko kigiye kurangira vuba
vyukuri si kibazo camaho icyo naho bavuga ko ari kibazo nti kizwi na leta y'u Buganda nabiyadukiza bagagira iyo nyifato kumvo zibiri canke zitatu harimo yuko bo bahenda hende bakagira ico baronse ubwa kabiri harimo ibyo bavuga ngo nagashavu gafatiye mu gihe abaganda babaskute bagira baje Burundi ivyavuzwe mwaravyumvise ko twebwe twiyumvire ko byoba ngoma ko bubahiriza amategeko y'ibihugu mu bijyanye no kugenda umuntu yitwaje kigwanisho rero Burundi bakaba bwarafashe ige nyifata ubwishimikije amategeko hari mu baganda bari baherekeje abo bantu batavyakiriye neza batwawe n'agashavu ni nabo rimwe na rimwe usanga bihishije hirya no hino bagatanga amategeko muri abacanke bariya bakaca batera ibibazo abarundi bari mu ngendo ariko si igihugu cy'Buganda cyagiye kibitegekanya nta kibazo kiri hagati y'igihugu cy'Buganda n'u Burundi baratwigeje za yuko vuba bwango tutazosubira kumva ibyo bibazo.
Abarundi batanguye kubuzwa ku bwinshi kwinjirira ku mpaka wa Mutukura kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ni nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze Burundi bwankiye kurengana umupaka wa Kobero mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ku rubibe rwacu na Tanzania. Urwaruka rw'abaganda n'abaganda kazi bo mu hari wa Baskut rwari rugiye mu ihwaniro ry'akarere mu ntara ya Gitega. Ico gihe abajejwa binjira n'abasohoka mu gihugu basiguye ko bamwe mu bari baherekejwe urwaruka bari bitwaje ibirwanisho. Muri iyi myaka itatu iheze Abarundi batari bake basohokira muri Kenya na Sudani y'Epfo. Muri Kenya uretse abakora mu gisata cy'amagara y'abantu cyane cyane abaganga hari n'abakora utuzi duto duto nko kubaka kumwa gufasha abubaka abazamu bakora mu mazu hamwe n'urudandazwa rwo mu ibarabara. Eroje buri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bagore bo mu nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo bavuga ko bahangayikishijwe n'abagabo babata bakajya gushaka abandi kubera ikibazo cy'ubukene buba buri mu nkambi. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu nkambi ya Mulongwe.
Muri inkambi ya Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka ari mu z'abarundi zigera ku 8000 aravuga ikibazo cy'abagabo batabagore babo bakajya gushaka abandi bakobwa bakiri batoya n'abagore bafite amafaranga kuko byemezwa na bamwe mu bagore bo muri inkambi bagiye bahura n'ibibazo byo gutandukana n'abagabo babo.
Ko muravana i Burundi mwarazananye nk'akarorero mukaza mufise abana batanu batandatu hariho rero uwo i Burundi yajyara umwe ari umutayigange atagira umugabo araronka ibyo bintu ashobora kwikoramwo akisiga akipodora nawe ufise abana kuko amasabuni bayaduha twakinye isabuni yo kumesa kugira uronke isabuni ugacuyora kuri yapfu bagupokeje ukagura agasabuni agiye agatembera agacabona wa mugore yisize yikoze atangura kuza baragiana ubuhabara acaguta acagenda kuri wa mugore batavyaranye witwara naho muri senere kubera ariyo migenzo yino usanga bafise agore batatu bane batanu akubwira ati genda ugume mu bana nacu tugufashamwo ugacutaha ugacumara maru ugacutaha kizimana rugaza gusuma ukanuka gasona uronka matayu habantu ugacuguma ngaho ariko kubwisha abagore turahangayitse cyane kubwa abagabo twazananye.
Iki kibazo cy'abagabo n'abagore batandukana cyeze muri inkambi kigaragara kandi mu miryango yagiye ihunga mu bihe bitandukanye aho usanga umugabo yarahunze agasiga umugore mu gihugu cy'u Burundi umugore yamusanga muri Congo agasanga yarashatse undi mugore bityo bikaba intandaro yo gutandukana kw'abashakanye nk'uko bitangazwa na Sadiki Ndikumana umugabo umaze imyaka ibiri muri inkambi.
Kuko n'umugore afite umugabo ngaha hagize n'akantu bakorogana na gatoya amutuka amubwira ko ataca mu mariye ahubwo ugize mu mari yari yaserewe wabamutunze bivana n'icyo nyine bari bakuye ahubwo kugira amaformasiyo menshi yo kugira abahanura abagore babandanye kubaha abagabo babo bavanye mu Burundi niyo mvo niniya ituma nabo bagabo baca baheba abo bagore baba bafise bagatora abandi bagore bashobora kububaha mu bundi muri ubwo buryo
ariko abagore nibo bavuga ngo murabate
cyane cyane bivana n'akagaye k'abagore umugore murashaka kubana iminsi myinshi rakwihanganiye mugamaze kugera ngaha akabona aronka byose agacashaka rero gucasohoka kugaya ngo ntacyo mufasha ngo hasere ni mufasha mu nzira y'ubwa mugabo nawe agacashavura akacarondera wa wundi abona ko bategerezwa guhuza.
Ese ni kumuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongo bwana Bigirimana Remi Matias avuga kuri iki kibazo cy'abagabo n'abagore bati ngo zabo bakajya gushaka no gushaka
cyane cyane imanza zabo turazakira ku bwinshi ni nacyo gikorwa cyane cyane dukora turagerageza kubahuza abagore n'abagabo abumvise impanuro tuka bakazakira bakongera bakabana nk'imiryango yari yatandukanye mu gihe habaye n'amatate yo kutumvikana mu ngo icyo gikorwa turagikora atangorane n'imwe tukabumvikanisha bakabana amahoro.
Aba bagore abagabo babo bata bavuga yuko bahura n'ibibazo byinshi muri inkambi mu gihe hari abagabo batabagore babo bakajyana n'udukariti mu muryango wari usanzwe uhahiraho. Uyu n'uzamukunda Beatrice umugore wo muri inkambi
ni ukuri ubuzima bwo ngaho bagore bumeze nabi kubera n'amahirwe yo kwisiga kugura amavuta amerika ndambire bamwe tugenda uko nyine miguru wazi abandi bitenge bace tugenda byaratabagurutse n'inyuma ni ngorane n'ukuri
mwamenye yuko nta mubare nyawo w'abagabo bati ngo zabo bakajya gushaka abandi bagore wari watangazwa kuko hari abata abagore babo nyuma y'amezi atanu bakongera bakabana abandi nabo bagata abagore babo bakajya gushaka mu bakongomani batuye hanze y'inkambi yo baba bagiye gutera ibiraka. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana nawo kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.